VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 95.4 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ubu ni umwanya w'amakuru yibanda ku Burundi.
Mvumve mu bitangu abo batezi ngorane bari kurushi bari gaha n'abavukanye bayi batumeko kubaza kurasa atwazoshobora tubaye iminsi 15 bayayivuye.
Uwo ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ubwo yari mu ruzinduko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Sena y'u Burundi irasanga amakomine hateganya amafaranga y'umurengera mu ngengo y'imari. Gari ya moshi ziva mu Gisagara ni mu mugi wa Gitega zisanzwe aho zisanzwe zihagarara mbere yo kujya mu bice bitandukanye by'u Burundi yimuriwe mu mpera z'umugi. Izi nkuru ni zimwe muzo tubagezaho mu kanya. Tubafitiye rero n'ikiganiro ntorere kazaza, mube hafi ya radio yanyu turabararitse. Abahungabanya umutekano mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba bahawe iminsi 15 kugira ngo bishyikirize ubutegetsi. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yabivuze mu gihe yabahaye ntarengwa cy'iyo minsi 15 ngo nikirangira bakazakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo amahoro aboneke muri ako karere. Ibyo yabivugiye mu rugendo yagiriye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi kuri uyu wa gatatu. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yarahari adutegurira inkuru.
Rwabaye urugendo rwa mbere mukuru w'igihugu cy'u Burundi agize muri komine ya Mugamba kuva imyiyerekano yamiriza ugusubira kwitoza kwiwe mu kibazo cy'umukuru w'igihugu itanguye. Mu byazindukanye Petero Nkurunziza muri komine ya Mugamba harimo kugabisha abadurumbanya umutekano.
Mubyumve mubitangure abo batezi ingorane bari kurushi bari ngaha n'abavukanye banyu batumeko kubaza kurasa atwazoshobora tubaye iminsi 15 bayayivuyemo. Abo bene wanyu bagituratura hirya no hino mu batelefone tuhamagariye abajeje umutekano abajeje intwaro uje wese mwakire neza 15 itariki ya mbere itariki 15 dushaka ko bigufuri.
Ibyo yivuye ku kibuga kiri ku Muyange hafi y'ikaburimbo riva mu Mugamba rigana I Bujumbura byari bitekanijwe ko hahurira abanyagihugu muri komine Mugamba no makomine y'intara za Bujumbura Rirare na Mwaro aha n'urubibe na Mugamba aha twovuga komine Gisozi na komine Mukike. Ikibonekeje nuko iryo koraniro ritahurumbiwe cyane. Abari barigize hanini bari abanyeshuri b'amashuri mato mato n'ayisumbuye. Bamwe mu banyagihugu basanzwe ntibahawe ikirenge, hari nabo twabonye babirabira kure. Komine Mugamba ni imwe mu makomine ari mu ntara ya Bururi akunda kwibonekezamwo umutekano muke. Mu ijambo ryo kwakira umukuru w'igihugu uramatare b'intara ya Bururi Christian Nkurunziza yatanze icegeranyo c'abaguye muri umutekano muke cyane cyane bibonekeje muri komine ya Mugamba.
Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2016 imaze kononekara ni nk'ibi. Abene gihugu b'inzira karengane bagandaguwe n'izo nkozi z'ikibi bangana 11. Inkozi z'ikibi twashoboye gutora ibiziga bingana 36. Inkozi z'ikibi zafashwe zirashika 100.
Buramata b'intara ya Bururi yavuze igitigi cy'ibigwanisho bimaze gufatwa mu ntara ya Bururi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2016.
Ibigwanisho byafashwe n'amabombe 20, inkoho karashinkovi 14, inkoho mitrayezi 2, lanse rokete 2, amafize 42, amagrenade 4, amasharijeri menshi hamwe n'amakartushe menshi cyane. Amafaranga angana imiliyoni 2 akaba yaribwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje abanyamugamba na cyane cyane urwaruka rwaraho ko umugamba biyemeje kuhagarukana umutekano. Yatanze akarorero k'ibyabereye mu ntara ya Bujumbura Rirare mu mwaka w'2010.
Ubwo twabigenje muri Bujumbura mu mwaka w'2010 ubuye twakoresheje tuzokoresha ariko umutekano uzobanza tuzorugatuka.
Inyuma y'amatora abagena mama komine mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2010 imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta yari yamije ibyavuye muri amatora icitamwo kutabandanya amatora. Nyuma y'amatora mwaka 2010 haribonekeje ubwicanyi mu Burundi. Hari amashirahamwe yitavye agateka kazina muntu yegetse ubwo bwicanyi ku mvu za politike. Muri ico gihe intara yaza kwisonga umutekano muke yari Bujumbura rirare. Mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu yitavye agateka kazina muntu Human Rights Watch mu mwaka 2011 harimwo ko nyuma y'amatora hari igice c'aba FNL bo kwa Gatongwasa bahunze kubagurwa ribakogwa ko bashima gufata umuheto bihereza amashamba. Apodehasha ishira mu gitaye ico gihe cy'agataka kazina muntu mu Burundi nakabafunzwe yari yamirije umugambi bise safisha. Iyo shirahamwe ryavuga ko ari umugambi wategwe n'ubutegetsi w'ugandagura abatavuga rumwe nabwo. Ariko ico gihe leta y'u Burundi bicishije ku mvugizi wayo Philippe Nzobonariba yaravyiyamije kuri radio Isanganiro hari igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka 2011 muri komine Mugamba mu ntera ya Bururi Fidelite yashatse y'Ujya Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyi nkuru. Inama nkenguzamateka y'u Burundi hisaba ibiro by'umukuru w'igihugu guhagarika by'agateganyo amafaranga angana na miliyoni 500 z'amarundi zagenewe iterambere ry'amakomine. Isobanura ko ayo mafaranga adakoreshwa ibyo yagenewe kandi ko abatowe bo mu nzego zo hasi babyinubira. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza adufite inkuru irambuye.
Mwiketu muhanuzi mwishikira mu nama nkenguzamateka y'u Burundi yandikiye mugenzi we wo mu biro by'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 2025 uku kwezi kwa gatanu twaraye turangije amusaba ko amafaranga imiliyoni 500 z'amarundi yahora agenewe iterambere ry'amakomine yobara hagarikwa iby'agateganyo. Alphonse Bazonyica asigura ko iyo ngingo yafashwe kubera imibonano umukuru w'inama nkenguzamateka yagiranye n'abategetsi bo ku nzego zo hasi ku mitumba hamwe n'abandi bose bakurikiranira hafi iterambere ry'abanyagihugu. Uwo muce w'abantu ngo wabwiye urongoye inama nkenguzamateka ko hari impungenge nyinshi ko ayo mafaranga yagenewe imigambi y'iterambere ashobora gukoreshwa ibyo atagenewe kuko biboneka ko hari kurenza urugero mu gutegura amafaranga y'imigambi itandukanye. Ubushikiranganje bw'iterambere ry'amakomine bwo bwemeza ko ayo mafaranga atazohagarikwa yose. Jean d'Arc Kagayo atwarwa ubushikiranganje avuga ko hanini imigambi iteye amakenga ari yerekeye inyubako z'amashuri y'ukwigisha imyuga. Iyo migambi rero niyo uburyo bwayigenewe bwabaye burahagarikwa. Ariko yongera ko kwari umugwi w'abahinga uri kuri igico kibazo
kubijanye n'amasoko atunganijwe ku migambi y'iterambere y'ukubaka inyubako z'inyigisho y'imyuga itegekanijwe. Bati rero amakenga ariho mwabanza mukabangira kusohora amafaranga janye niyo migambi kugira turabe neza yuko amakenga abanyagihugu bafise adafise ifatiro. Ubwo rwandiko rero twararubonye. Hanyuma kandi nk'uko mwabibonye urwandiko rwatumbereye mu biro by'umukuru w'igihugu kandi uno munsi umugwi warashizweho urimwo abahinga mu biro by'umukuru w'igihugu urimwo abahinga bo mu kigo foni hariho abahinga bo muri ubushikiranganje nyene ndetse na foni kiri muri ubushikiranganje hari n'abahinga bo mu batunganya amasoko n'abahinga bo mu bushikiranganje buraba iby'intwari bereye kugira bose hamwe baraba ayo masoko ya domwe ku rutoke ingene yatunganijwe guhera ku ntango kuko arafise ingene atunganywa guhera mu makomine bene imigambi nibo batunganya ayo masoko.
Uwo mugwi rero muri kurakora kugira gushika mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2016 umwaka w'ishure uzotangure atantambamye kiriho.
Uno munsi uwo mugwi kurakora kandi nibaza yuko inzego zose yabari ugwego rw'inama nkenguzamateka ugwego rw'ibiro by'umukuru w'igihugu ugwego ahanga muri ubushikiranganje dusanzwe tunajejwe iryo terambere ry'amakomine twese dusenyera ku mugongo z'umwe twifuza yuko iyo migambi yoranguka cyane cyane ko hari n'imigambi yihuta. Turi mu kwezi kwa gatandatu abana baheza igice cya mbere cy'amashuri fondamental bose ntibazobandanya mu gice kigira kabiri. Iyo migambi yateguriwe abo batazobandanya baca bategurirwa guhangana n'ubuzima kwigishwa rero imyuga. Ubu rero twese turazi yuko icyo gikorwa giteza kurangurwa no humuriza abavyeyi n'abana yuko by'ukuri iyo migambi zorangurwa.
Ku itariki ya 25 ukwezi kw'icenda umwaka uheze Perezida Nkurunziza yimikawa musitanteri ku mugaragaro mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu yari yemereye amakomine yose imiliyoni 500 z'amafaranga y'amarundi agenewe imigambi y'iterambere yotegerejwe gutangwa ku mwaka gushika mu mwaka w'2020. Aya mafaranga kandi ni kimwe mu byo Perezida Nkurunziza yari yasezeranye mu gihe cyo kwiyamamaza. ariko umukuru w'igihugu yari yagabishije abarongo ya makomine yagize ati ayo mafaranga mutegerezwa kuyakoresha neza kugira amakori y'abanyagihugu ntapfu busa. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyi nkuru. Nshuti turi kumwe, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, radio yanyu. Dukomeje kubagezaho amakuru yerekeye u Burundi. Gare y'imodoka ziva mu mujyi wa Gitega zisanzwe zihagararaho mbere yo kujya mu bice bitandukanye by'u Burundi yimuriwe mu mpera z'umujyi. Abategetsi bavuga ko icyo cyemezo kigamije guca akajagari gashobora guteza impanuka mu gisagara cya Gitega. Icyo cyemezo rero nticyashimishije bene imodoka zitwara abagenzi, kuko bavuga ko abakiriya babo bahita babakata amafaranga yo kugera mu mujyi. Abagenzi nabo binubira ko kugera mu gisagara mu mujyi hagati bibagora cyane cyane iyo bafite imizigo cyangwa se abarwayi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Ivyo bituro vy'amamodoka ava cankaza mu ntara zitandukanye agana mu gisagara cha Gitega yahora ari hagati mu gisagara ahegereye isoko rikuru ry'Igitega. Ivyo bituro biriko vyimurirwa ku mpera z'igisagara. Akarorero kamwe ni miduga itwara ingenzi zija mu ntara za Karusi, Muyinga na Ngozi. Vyimuriwe ahitwa Izege ku birometero bitatu vuye hagati mu gisagara cha Gitega. Abashoferi bakoresha imodoka zija muri izo ntara bidoga bavuga ko bariko baraturatuzwa. Uyu ni umwe mu bashoferi.
Guturatura nyine nene tuzogira gutisha ruturatura imijyango yacu yicwa n'inzara turahumira ari twiruka ya tuzoja kubondera gina aho turahendahende
twingone dufise ubusizindi nta hantu ubona ko hadakoze imvura iguye guru have ningorane kandi ubona ko ari kwere na hatoye kandi bishi nta nabahamye yore bamenyere nko numva rero zogwe dufise hari aha baduha duhaye ane hatoye cyane gose niwe turekira hajye twa turi hajye harameze neza hari bari bana hamenyere hagari hari hari mpera y'ibaraba bizotugwanye kandi bawo ugiye utwa mukiri uri ugiye uva ngahanye bacha bazambiye kujogora ntiwakwemera ateza kwasi ngahanye kandi numva nto mujana ku isoko numujana ku isoko ushugarukine yoshakomeza kwandi mahera oyo hobo tuzokwaduza wewe umva ndamukwingoza ncamushikana no ku isoko ncagarukine no kuntu ino azomaza shashya kwa mahera ya transport
kuko nta muntu ushikanayo nta muntu ushikanayo ku isoko ushikanayo muzigo gusa uzuko ujuko yari ya ingozi
umuziga bashikanayo muzigo gusa
hafi ico gituro cizege nko ku metero 30 gusa hari isoko ginka abashoferi bahakorera bakabibonamo ingorane.
Ikibazo cya mbere nuko abakiriya bidoga kubera itike yaduze kubera amajana 5 yo kujabuka kuva hariya kuri parking twahora gushika ino aha ku masanganzira. Ikindi nacyo urabona nyine ari nko kuwa mbere kubana n'inka kugumana n'inka n'imiduga urabona navyo ni ko ari ibintu bitatworoherereza. Bano kwa kwigwa ntituhakwigwa ni parking ni ntoro kandi bahakaraba ningene bibegeza izinka ahandi kugira ngo bitworohere kuko abakiriya barazi ko batinya hariho n'abakiriya batinya umuntu ntiyobura ubwoba kuko urabona ibitungwa hari gihe biguburiza bigasara ugasanga biragonze imodoka cyangwa abakiriya urumva byose ni ngorane.
Kubona ico abafata ingendo baciye kuri iyo parking y'Izege nabo nyene bavuga ko bibagora kandi bacanishamo n'abashoferi. Aba n'abanyagihugu burutse imodoka bavuye Karusi bariko baharira n'umushoferi yabazanye.
Tuvuye Karusi nkaje wenda gwaye nibyo kunda ko shikayo mugabo nta kuntu ushobora kuronka amahera yo kuri tuziko dushika muri vye tugacha dutora iyindi none ntibikunda kudushikayo.
Dufise ibintu nk'ibi bintu ntako dushobora kubitwara ubu nta n'amahera y'imoto dufise kandi amahera sigaye dufata iyindi modoka kandi jiburaza kandi tutatuja ku parking nyene aho tuyitorera nk'ubu ngaho muri ville kugira ngo tushobore kwarengana n'ibi bintu urabona ko ari ingorane. Ntitwaye tubizi rero yuko ibi byabaye ko ubu bapakirira ngaha kubera twaye dufise itike ripanze
none umuntu yabako yako n'abantu bizire dutwara hamwe kagenda gute
uko turamufata none yako
dufise dutwara abantu bantu urabizi umuntu ukiyukura ko amajana 5 wewe umva wacu utanga amafaranga ko yehe
jena ko nosikayo ko byikorera gute
ako ni ngorane
tubishobora kuvyikorera nyene gute nyene kandi tike umvuna we yase kutugabanira
twa tuzakoba dushikana aho hantu kubera ntavyo twari tuzi n'enkuba dusize ngaha umva dushobora ushikiri yindi modoka itujana handi gute kuhudu shawa kuguruka gute ugea ushikiri yindi modoka achi ya dusika nga
Valentin Nahimana mustaneri wa komine Gitega avuga ko iyo ngingo yo kwimura ibituro by'imodoka yafashwe kuneza yaba mu gisagara cha Gitega uwo mutegetsi avuga ko igisagara cha Gitega gitera gikura ku buryo atawogumiza ama parking mu gisagara hagati Valentin Nahimana ati kwimura ayo ma parking bizotuma uruja n'uruza mu gisagara cha Gitega rugenda neza Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya America
Fidel Rakoze kuri iyi nkuru yinira dijwi rya America hi Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda noneho ikiganiro ntorere kazoza
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse ntongenda bayikaze muri cyakego cha politique Ntorere kazoza mwikundira Uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mukenyezi mu bibanza vya politike. Tukaraba nimba urugero abakenyezi bari bishinze ekabere n'amashirahamwe yarajuje kubahimiriza bo bamaze kurushika ko muri kino gihe. Turarabira hamwe kandi intambamye zibabuza gushikira amabanga akomakomeye mu vya politike n'umuti zotoregwa. Reka doha kanya Krisi Munezero abiganire n'abatumire muri studio. Reka batumire wiwe mbere bafata kanya batangure bidondore.
Jewe ni Twanizigimana Benoit ndumukenyezi w'umukenguza amateka natewe mu ntara ya Ruyigi
ndabaye ikaze mukenguza amateka
murakoze
iburyo bwanje naho hari uwundi mutumire nawe nyene ntaho bahoba ku mukenyezi asanzwe akere buse tumuha kanya ashobore kutwibwira
murakoze nanje nitwa Bucimi Joseline sanzwe na jewe ndumukenyezi afisi byajejwe kuraba uruhara rw'abakenyezi sanzwe nkora mu ishengero rya Fekabu
Muri kino kiyago kandi turi kumwe n'umutumire agira gatatu reka nawe nyene tumuhe akajyo ashobore kwidondora.
Ego, Jenny twa Marcel n'abararufise.
Mwashatse kwifata ruto mwahoze muri umushinga mateka kandi nubungira ngo benshi barabamagara honorable. Mwarabaye kandi na uramatari b'intara ya Rutana benshi babazi mu twari intara ya Rutana.
Sangiri kiyago, sangiri jambo nikazoza. Kazoza.
Nagira rero tudatevye twinjire midoni do ya kino kiyago cuno munsi muri ntorere kazoza nko twababwiye uyu munsi turiko turarabira hamwe ukugene igikobikogwa byaranguwe nibizohava birangurwa muri kazoza mu bijanye no gufasha umukenyezi w'umurundi kazi ngo ashobore kuronka nawe nyene kibanza cyo kimwe n'umugabo mu nzego na cyane cyane mu vya politique nagira ngo rero nkuko ikiyago cuno munsi twacise tubanze turabire hamwe kugene ibyagenze mu bihe twako twitegurira amatora kuko ihangiro ryari ko umukenyeza ruhana nyene kibanza mu nzego uyu munsi zirongoye igihugu mbega uyu munsi mubona umukenyeza afise ikihe kibanza nico twari twiteze mubibona gute reka duhere kumburingira ngo kumufasoni Jeline Bucumi
murakoze cyane umukenyezi uko byagenze mu nteguro y'amatora aherutse umukenyezi yarashoboye kuronka ikibanza ciza kugira ngo yigishwe kubijyanye n'ingene yotora kandi yongere yitoze kugira ngo nawe ashobore kugironka amahigwe yo gushobora gushika mu nzego zifata ingingo hanyuma muri ibyo bikorwa byo kwigishwa abakenyenzi barashoboye kwerekana intambamye bashobora kugenda bahura nazo zitabemerera canke zitaborohereza gushobora gushikira ibyo bibanza neza ndetse bakarenza na vya bice 30% hanyuma ibyo bibazo navyo bagenda bahura navyo kenshi nuko usanga umukenyezi afise umwanya muto
leka naho tubaze honorable Marcelina bararufise muri muwa gizicho bafashije muri bibihe urundi bwe kubitegura amatora kugira ngo turabe yuko umukenyezi w'umurundi kazi nawe nyene yoronka ibibanza bihagije mu nzego zirongoye abandi na cyane cyane mu vya politique murahavye igikorwa mwakoze igikorwa abandi bakoze mwakuranye nabandi mukarabo uyu munsi aho tugeze mubibona gute murashima
twebwe nkuko muvuze twari mu bandi bashoboye kuja guhimiriza ico gihe twari dukoraniye mwishira hamwe ry'abafasoni batowe mu nama nshingamateka na nkenguza amateka iryo twita FEPABO nyagihe rero twarakengurutse yuko irishira hamwe ryadushoboje uburyo kugira dushike guhimiriza abakenyezi cyane cyane twaba twifuza kubonana kandi twarabonanye by'ukuri nabifuza kwitoza ku giti cyabe cyangwa ku giti cy'imigambwe n'abari bamaze kuja ku ntonde ndetse twarashizemo mu bo twahura n'abari basanzwe bamaze iminsi bari muri ayo mabanga yo gutogwa n'abagenzacu nyene babashinga amateka n'abakenguza amateka twaba turi kumwe kugira umwe wese agire ica shikirije kugira ngo dufatiye ku byo tumazemo twari tumazemo igihe turabe yuko aya matora agire ica dugije rero je novuga nti ica nshimishije novuga imbere y'ukushika ku matoranye n'izina nuko wasanga by'ukuri abantu bose bahimbawe n'ugushobora kugenda barahana hana ubwenge nakenge niko no bivuga nuko uvuga hamwe mubwirana mutabeshanya kuko mwaba muri abakenyezi gusa mutabeshanya umwe wese akaraba hari akaraba uruga rimwo akaraba karera rimwo akaraba ati narize canke sinize ati no mubize bimeze uko tukabwizanya ukuri rero ico je naragishimye gose kuko nabandi baca bashinga intahe bakavuga bati twivyatugoye nibi naho mona turaha byatugoye nibi bakabidondagura nyene tukabisangira ubu rero umuntu aravye arabona yuko hariho bimwe bimwe nyene byagiye biraduga amuga hariho nibindi bitaduze cyane
kumurengera ngo imvoto rahava tuzishika ko intambamye umufaso nijo zine bucumi yaziciye ko aravuga intambamye cyane cyane umuntu yaramaze kubona kirenge mwayaze nabo mwari kumwe mu muri kumurafashanya gukungurana kukenge mugabo ngira ngo hariho n'izindi kugira ngira ngo zaduze kumurengera ngo umuntu gukorera ko muri ibi bihe
izindi ngorane
n'izindi ntambamye kumburengira ngo uyu mwowa mwarabonye muri aya matora muvuga muti nk'uwo kwitegurira amatora kurikira umuntu yozikorera
jewe ntambamye no zivuga nko mu mucumwe gusa nuko ibyo biganiro ahakuru twabitanguye dusa n'abatevye je ku bwanje twabitanguye dutevye kuko mu bisenze nk'ubu uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi 2020 ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwura agafundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasa nuko hagetse
reka munaho duhijambo umukenguza amateka benatanizigi imana muri mubagize amahigwe bakenyezi bagize amahigwe yo kuja mu nzego uyu munsi kumburengera ngo bimwe mwaharanira kimwe nabandi bakenyezi bagenzi banyu mu Burundi mwarashoboye kubishikako uyu munsi muvyumva mumwe yumva gute kumburengere imbere yuko tubaza ibindi bibazo twokumva kugena umukenyezi ari umukenguza amateka uyu munsi Benoit Nizigimana yiyumva ari mu ntebe y'umukenguza amateka
bwa mbere hoho ka bukenyezi niteka umuntu yovuga yuko akwiye gukenguruka ubwa ke mu minsi yahera umuntu yarumva ngo hariho bakenguza amateka canke abashinga amateka umuntu akiyumvira ingene bya bigenda canke byagenda ariko ubu kubera umuntu yari yaratahuye ingene bigenda bivanye n'ibiganiro byagiye biraba bitandukanye umuntu rero agacabona uruhara yategerezwa kugira ingene yategerezwa gutangura hanyuma abonye yuko ivyo yarondeye yahavuye abishikira urumva ari cari biteka yo kwishimira bwa bwambere hoho yotangura gushimira Imana kuko niba yarabikomse byose
kumbure ngira ngo ikibanza cy'ubukenguza amateka cyo kimwe n'abashinga amateka n'ikibanza ngira ngo nibaza ntigisaba ihiganwa muhiganwa n'abagabo mugahiganwa n'abakenyezi bagenzi banyu baba bakeneye kumbure kuja muri ico kibanza twovuga tuti umwe mwarateguwe bikwiye kugira ngo mube mwushika aho mugeze uyu munsi muri benshi bifuza gushikaho muri
abakenyezi batowe twagiye hamwe tukavyumva yuko dutegereza kuza guhimiriza abandi kuko iyo mico yagiye iradutuma tutaje imbere ko twoyi sozerera ari nacho rero gituma twagiye tuvuga tuti tutegereza kuza turigisha abandi bakenyezi kugira imico yadu itatuma tujya ahabona tuyirandurane n'imitsi
reka ndabashimire ngaruke umufaswe ni Joseline Bucumi twovuga yuko umukenyezi w'umurundi mu kwitegurira kumbure amatora twarangije hari uruhara yoba yaragize wenyene ubwiwe mu kugira ngo wenyene yifashe yongera afashe bagenzi we muri ico gigi muri uwo murimo wo kwito wo gutora no kwitoza umukenyezi yarabonetse
ese ko murakoze cyane nkuko twari twamaze no kubivuga kandi nabagenzi anje bakaba bahejeje kubivuga umukenyezi bwa mbere yagize uruhara rukomeye kuko nko mu biganiro byagiye biraba abakenyezi bahariya ku mitumba barashoboye kubona abakenyezi batowe baba bari mu nama nshinga amateka bari mu nama nkenguza
amateka tumiwe bonyene ngira ho twovuga ati hari ikintu cyo bacara bavuyemo bonyene hamwe umva ati kibavuyemo ni murimo wabo ni kwibwiriza
aba bakenyezi bo ku mitumba mu bisanzwe barerekana ishaka bafise iryo shaka rero bafise bagerekana baravye uburorero babona imbere yabo barabona ko hariho abakenyezi bari baratowe ku mitumba bafata ijambo bakagira icyo bashoboye guterera ndetse no mu bijyanye n'imigambi y'iterambere bagaca babona baterega bwa bundi abakenyezi twafuye kunigwa mugabo dushoboye bavuga bati tuzogerageza turabe dushira imbere abakenyezi bake ntitugire benshi cyane hanyuma duheze tubahunda amajwi
Murakoze Krisi n'abatumire bawe ico kikaba cyari gice cya mbere cya kino kiganiro cerekeye ikibanza n'uruhara rw'umukenyezi muri politike. Mu biganiro bizokurikira tukazorabira hamwe igikwiye gukorwa kugira ngo umukenyezi n'umushinga ntahe bangane by'ukuri imbere y'amategeko no muri politike. Jerome Nyunzima nongere nshimire mwebwe mwateze yo mintorere kazoza ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha.
Cyari kiganiro ntorere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Morika Morekirukuri
Bego kuri ko sindi kinyoma bege neze sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe Inyishu ni mugikino muri kirukuri mugiye kwama mukurikira kuri radio ijwi rya America imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange
murika muri kirukuri
Radio ijwi rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije tukaba tubashimiye cyane ko mwateza amatwi tugashimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Georgil afatanije na Innocent Kimenyi kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mugire rero ibihe byiza mwumva radio yanyu radio ijwi rya America